VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Turamukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa kane tariki zitandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2016. Muri studio muri kumwe na Aloise Bigirimana, dusamiranira i Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Hari ibidandazwa njabukamazi bimwe bimwe bitakishika ngaha mu Burundi, na cyane cyane kuko ucusanga ukoreye dusanga ifise uburyo buke, niko usanga n'abadandaza bushobora kurangura ibintu hirya no hino badashobora kubishikako.
Uyo ni Stani Iranyibutse, n'umukuru wa Olipade, n'ishyirahamwe rirwanya urudandazwa rwa magendo riharanira n'iterambere mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika kuva kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo ry'icenda, haratekanijwe inama ihuza leta y'u Burundi hamwe n'abayifasha. Ishyirahamwe rirwanya urudandazwa ruciye mu mpisho kandi rishigikira iterambere OLIPAD risaba ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya gusubira guha imfashanyo igihugu c'u Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Muri iyo nama bafashe Burundi n'abaserukira leta y'ico gihugu bazorabira hamwe ukuntu imfashanyo zihabwa Burundi zotangwa. Abiyemeje kuzotanga amafaranga bazokwerekana aho bazoyacisha, ibisata bakeneye gufasha, nayo bazotanga uko angana. Abari barahagaritse nabo kazoba karyo kwerekana aho bahagaze muri kino gihe. Ni ukuvuga ko bashobora guhindura ingingo bafashe cyangwa bakazikomeza. Ishyirahamwe OLIPADE rigwanya urudandazwa rwa magendo rigahanira iterambere risaba abafashe Burundi guca inkoni ngufi, kuko ibihano ahanini bifite ingaruka mbi ku banyagihugu. Stani Iranyibutse, umukuru wa OLIPADE.
Iyo hafashwe ingingo benizi zigafatirwa leta, kenshi usanga abagira ibibazo ari abanyagihugu bato bato. Nta muntu n'umwe ari muri iyo leta usanga afite ikibazo. Ugiye nko mu gisata c'indero ugakurikirana abana ukuntu bariko bariga, urasanga hariho ibintu bimwe bimwe bidakwiye, ugasanga ibikoresho, ibitabo by'amashure, ibifungurwa, abiga mu buraro, ugasanga ni ikintu cerekana neza yuko ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya. No mu bijanye n'urudandazwa hariho ibidandazwa njabukamazi bimwe bimwe bitakishika ngaha mu Burundi, na cyane cyane kuko ucusanga ukoreye dusanga ifise uburyo buke, niko usanga n'abadandaza bushobora kurangura ibintu hirya no hino badashobora kubishikako, kuko leta igize ingorane muri rusangi abanyagihugu bose babagize ingorane.
Umukuru w'ishyirahamwe OLIPADE ahamagarira leta gushyira mu ngiro ibyisabwa n'abayifasha. Abafashe Burundi nabo, na cyane cyane ubumwe bwa Buraya, basabwa nabo nyene kutirengagiza utwigoro twa leta.
Leta ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya boganira bahuza, bakagerageza leta y'u Burundi ikagerageza gukurikiza ibyo ishyirahamwe imwe bwa Buraya rya busavye. Nayo leta turabona yuko yagize utwigoro, irikiragira utwigoro tutari duke. Ukurikiranye muri ibi by'agati akazi na muntu no munsi ntibimeze nkuko byahora, harabaye intambwe itari ntoya cyane. Ukurikije muri ibi by'umutekano iminsi yahera, abantu wumva ngo abantu bavuze induru ti harabacu bazimiye, mugabo uno munsi n'agahengwe igihugu cyose n'umutekano. Rero nayo tukaboneraho gutera kamo ishyirahamwe igihugu bya Buraya ko navyo byo kwikubita bitagashi ikagarukana agatima mpembero ikahagarika ibihano bimwe bimwe byafashe abari ko barahasinzikarira uravijya no hino ubukene bwuze mu bantu.
Bamwe mu bafashe Burundi nk'umwe bwa Buraya ari nabwo buza mu kibanza ca mbere mu bafashe Burundi baramaze kwerekana aho bahagaze. Kun Vervac yarongoye intumwa zagendeye Burundi mu ntango z'indwi.
L'aval ou la première responsabilité réside dans le gouvernement du Burundi. Il est clair ce que
Ruhara runini ruhagaze kuri leta y'u Burundi. Twebwe ntiduhisha icyo twiteze ko nicyo n'akarere ka Afurika y'Ubuseruko kiteze, nacyo si kindi ni ukuja mu biganiro bitunganywa n'akarere bizohuza bikunga abantu bose bafite icyo boterera kugira ingorane zihere muri iki gihugu. Ku rubuga naho ni uguhindura ibintu mu bijanye n'agateka akazi na muntu, umwidegembyo wa politike n'ubwigenge bw'ibinyamakuru. ishyamo rifade isaba ubutegetsi guhasha abanyoro amafaranga mu gihe leta yosubira kwizerwa n'abayifasha
abantu bakora ku nyungu zabo muri ibi nabiri ya bamaho no mu mashirahamwe yigenga bamaho no mu mashengero n'ibiki byose usanga bamaho mwe nabo bantu rero twe twosaba yuko ayo mahera yoza hakabaho ikurikiranwa y'ukuntu akoreshwa bishemeye abo bantu bamenyereye kunyonora basha mu mifuko yabo tukabakurikirana kuko nico tubereyeho hanyuma amaze uhoramuka afashwe agahanwa bimwe bikomeye ataguhishirira imana yamaze kuguha icubahiro ikaguha ubutegetsi n'ukuri n'ukore ukorere uwo mushahara ukorere n'abanyagihugu y'abantu mwe nabo twovuga ko ari abantu batakunda abanyagihugu batakunda n'igihugu cyabo mwe nabo rero umuntu yogerageza akakurikirana tugafashanya nabo batanze ayo mafaranga n'abarundi bose twese tukabikurikirana kugira amafaranga akore imigambi yateza gukora mu gihugu
ibihano leta y'u Burundi yafatiwe n'abayifashe vyakira nk'akarenganyo isigura ko abafashe u Burundi bafatiye ku makuru y'ibinyoma bahabwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kubushikira babanje gutyoza inzego ziharu mbere ku munsi wa mbere w'iyindwi umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu aremenya mitwe yanditse asaba ko ibihano byose byafatiwe u Burundi byafutwa Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
arakoze elo jamakuru ku Burundi inzu imwe yarasambuwe ku munsi wa kabiri ku gasozi ka Sabanegwa u Burundi bufa n'u Rwanda abanyagihugu bo muri komine Mwumba iri mu ntara ya Ngozi cyo kimwe n'aburamatari w'intara ya Ngozi bavuga ko iyo nzu yasambuwe n'abanyarwanda bafadikanije n'abasirikare b'u Rwanda ni inkuru dushikirizwa na Jean Bosco Ndarurinze
Sabanegwa na gasozi kari nko ku birometero nka 35 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi kari hakujya y'umutumbo wa rukurazo uri muri komine Mwumba y'intara ya Ngozi mu kugashikako ujabuka uruzi akanyaru rugabura u Burundi n'u Rwanda aku gasozi kariko inzu zitarenga zitatu gasanzwe kari mu matati y'ivyo bihugu bibiri kimwe cyose kirakiyitirira amatati yasubiye kwigaragaza kuri uwa kabiri inzu yariko irubakwa isambuwe n'abantu buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana avuga ko hari abasirikare b'u Rwanda
ivyabaye cyo rero abanyarwanda baherekejwe n'abasoda b'u Rwanda nyene barenga gato na 40 barateye kuwo musozi kwa gatumba kose umva ngo na gasozi ko na gatumba gakukira uwindi musozi wo kumumba hasanzwe atari ara gatumba kataba kwa abantu benshi barasambuye inzu imwe mozadi zihari inzu yari kiri ubakwa kandi cyo tubona ko bayisamburanye umutima w'ubukoko kuko ibiti byari kuri iyo byaratemaguwe ibindi bagenda babitwaye bagenda bivye n'uduharage uwo mumwene gihugu yaheruka kwimbura
Ijwi rya Amerika ryashitse ku mutumba wa rukurazo ku nkengera z'uruzi akanyaru abarundi bariko baracukura umusenyi abandi nabo batahuse bava hakujya y'ubwo ruzi bari bavuye gusarura imirima yabo y'ibiharage iri hakujya y'uruzi akanyaru bemeza ko uruzi kwataye inzira agatumba ka Sabanegwa kaca kamera nka kegamira uruhande rw'u Rwanda uwo mugabo yemeza ko Sabanegwa itwagwa ku mutumba wa rukurazo kuva kera
je na vose 68 agasozi ka Sabanegwa kamyo kari ngaho hagati nyene ndani uko hari umupatiri witwa Masironi yarigeze kuzatanga ikibazo muri aga mukama yatanga ikibazo avuga ati ni mutubwire izinga riri mu ntara ya Ngozi wewe yakunda kubabwira ko ari Sabanegwa kuko nawe yarahakunda ko arigeze kuba ni ishuri rya aga mukama kuri aho gasozi nyene ni kuvuga ururuzi mubona ruri ngaha kwacari ya hijya mubona hakujya inyuma ya Sabanegwa ahagwagiye kuhaza ubwo mu nyuma Sabanegwa ndakavuga ko aragacimbiri kuko kari ku mutumba wa rukurazo
turi mu ruzi akanyaru tugana ahara yasambuwe inzu muri ugo rugo twakiriwe Ntatunga Imana Generoza umukenyezi wa Uburambye Rudoviko hamwe n'umukazana wabo uwo mutama avugwa niwe abubatse bakongera bakagerera kuri uwo musozi bamuka ko bemeza ko ari abarundi kandi batarota bitwa abanyarwanda
kawe turabarundi ni turabanyarwanda abanyarwanda rero inzu baje kuyibomora bavugaho ngo badashaka kwaba inzu zitatu ngaha ngo nta b'inzu ngo iyonyine ngo niyo yayahariye pfungwe bari hagumba ntibashaka ko tuhaba ngaha ngo ni wabo kandi atari wabo nta n'umunyarwanda n'umwe yigeze yubaka ngaha cyangwa ngo hari
twebwe turabarundi kuva kera barahaba abo badata buko nyene bityo twabaye bwimuke tuhava tujabukino mu rukurara huko Uganda uruzi kwaho gwaca hijya ya kasabanego none urukaburuzi kwicirino Burundi baca bitwaza ngo nako mu Rwanda kandi arakine Burundi kupakera ariko bamye baba ntitwa abanyarwanda kubera turabarundi
buramatari w'intara ya Ngozi ntaje umunwa mu kwagiriza Uganda ko ivyabaye aragasomboroso
turiko turahumuriza bene gihugu kuko ikiboneka na gasomborotso nkuko kumbure Uganda rutaretse gusomborotsa Burundi n'iki gihe turimo tumaze mu mwaka urenga gato ico tugishira mu twabonye kitwa gasomboroso kuba yatakira na kimwe gisigura na gatonyi ko munyarwanda aza mu Burundi avuye mu gihugu ciwe aherekejwe n'umusoda mu kindi gihugu iyo haza kuba kumbure abanyarwanda bahafise nk'imirima twaye kuvuga kumbure ko bahaye amatati na makenye ne na matati namwe ashobora kuguhuza kwa ko gatumba barundi n'abanyarwanda kuko imirima yose harimo ni y'abarundi
uwo mutware avuga ko ingingo zo gucungera umutekano uwo muryango uba kuri ako gasozi zamaze gufatwa ariko akaba atashimye kuzimenyesha ijwi rya Amerika ku gasozi Sabanegwa ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze Jean Bosco murande yamwumviriza radio ijwi rya Amerika mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania havugwa ubukene bw'ibikoresho by'ishure ku bana bari mu mashuri mato mato Diane Ninahazwe yavuganye na Domiciano Nzobivuga arongo y'abarundi baba muri iyo kambi avuga ko ni karamu yo kwandika isigaye ari nk'umuzi wibuye tumwumvirize
abanyeshuri bo mu kuri matoro mato hariho abarose mugabo ntibarose ibikingiye hasi nabo barabura yewe nashitse ngaha mu kambi icumi na kabiri abana biwanje batanguye kwiga mu zone ya gatanu ariko nyuma yaho baratanze amakaye atandatu ku munyeshuri yabayayo nyene mugabo nahone ntiyarose bose abana biwanje nje nari mfite abana bane biga harose abana batatu bonyene abandi ntibarose ikintu na kimwe n'ubu baraho ntarahamu ntakaye amwana bakamya tugarabirikanye kugera samuzi bak.
Abo baburi ivyo bikoresho bahitamwo kubabararindiririye muhira canke abo bigisha barabareka bakaza kubabara kurikira naho babafise ico bandika ko n'utu uniforme bambara.
Bitwa toto uniforme ntajibaho. Abana bacha bababwiye ati mudafise ibyo mwigira ko ni mutahe ntiwoguma muri ngaha atatu muri ko muri ngaha. Barugisamazabandi abana basahaha mu ngati cabagumya
ivyo kubarera bikaheza bikabandanya gute
kubarera turabarera uko nyene naho usanga bigoye kugira abana mu isambi abantu zikunyima naho sija hariho n'impapuro ziza babaza n'ibyo gufungura kubera ko twese dutanze tumerewe hari ngaha mu isambi nta muntu asohoka isambi nta muntu ajya hehe n'ingati ronka dufate nko ku bantu umwe bajya bitango na babatera inga ntizishobora kwamaza ibiki ikadusanga rero iyo turiko turavuga ibintu umenga turiko turiteranya ku bakozi b'ishyirahamwe bigatuma abantu benshi baca bapfana isoni bagahitamo kwinumira hanyuma ikindi tubaho ingorane cyane nuko abana biga kure hose nk'izone y'icumi na kabiri nta somero ririyo turiko turabiraba rero turabona neza yuko abana bacu bafite ntibagenda kwiga amashuri abana henshi bigira hanze iyo imvura iguye baca bataha
tukivuga kuri ivyo vyabo bana bato urabona n'igihugu kitari nagwanye ubwo biroroha ko bakurikirana ivyigwa nk'abandi basanzwe babana mu micungararo
yakubera ngaha mu isambi hasanzwe higa abanyeshuri bo mu isambi nyene ni kuvuga abarundi bonyene nta mutanzania bahanze aje kwiga mu ishure ry'isambi
bakigishwa n'abandi
ahanini cyane n'abigisha b'abarundi nibo mbona nibo babigisha
yari Domiciano Nzobivuga arongoye abarundi baba mu ikambi yo yinduta muri Tanzania yari kavugana na mugenzi wacu Diane Ninahazwe
Iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'ikijwe ry'America cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku radio yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umunyamakuru hano muri studio turi kumwe banze twibwire
Wiriweneza Diane Ninahazwe
Urakomeye cyane
Ego
Ikaze kandi kuri rya America iki kiganiro iwanyu mu ntara ni kiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki
ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nkuko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzohandetse ni jamba fasoni kugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose
ni wanyu mu ntara none se abakunzi barajwe rya America hari uruhare mubitezeho
uruhare rwabo ni runini hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi impunzi abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda uruhara rwabo n'ukuzokwakira amenyesha makuru bacu bakabayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo
kuri uyu wa kabiri uheze inamashinga amateka ya Canada ku cicaro cayo kiri mu gisagara cya Ottawa yaratumiye umuhinga mu bijanye n'uburenganzira bwa muntu barimwe n'abarundi babiri kugira ngo bagerageze gusobanura uko babona uburenganzira bwa muntu bwifashe mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe mu barundi bafashe ijambo imbere y'iyo nama nshingamateka harimwe n'umwanditsi akaba n'uharanira iby'uburenganzira bwa muntu Keti nivyo abandi ubu aba muri ico gisagara muri ico gihugu cha Canada murambabarira mu kiganiro muri sanga cyo kuri wa kane aravuga ico bahereye ko mu kumutumira
jewe natumiwe muri iyo nama ntumirwa n'ishyirahamwe ryitwa Amnesty International naryo ryitwararika agateka kazi na muntu ku isi yose Amnesty International yarize ibiriko birabera mu Burundi muri uno mwanya ariko rero kubera aho bakorera ngaho muri Canada bari bifuza umuntu yaravuye mu Burundi yavyiboneye kandi ashobora kubivuga nk'ubizi icyo gituma rero bansavye kubaserukira kuvuga ko nari mpari ndi kumwe n'uwo muntu muri Amnesty International navuga ku gatwe kiwanje ko navugira ku gatwe kiyo kigeshera hamwe inama nshinga amateka ya muri Canada ibitwararika cane gose agateka kazi na muntu Canada ni igihugu citwararika cane agateka kazi na muntu babirekurikiranira hafi cane aba hano muri Canada no ku isi yose barafise rero ico no kwita commission muri muna mashinga mateka yabo ijejwe gukurikirana gusa agateka kazi na muntu iyo commission rero niyo ya hisemo kwitwareka cyane ikibazo cy'u Burundi kuko bumvise ko hariho ibiriko amabi ariko arakoregwaho menshi hama rero nuko bahisemo kumviriza gutumira abantu batari bake kuvuga sijewe gusa na Professor Manirakiza hari abandi bavuze imbere yacu hari n'abandi bazavuga mu nyuma kugira ngo bumvirize hama bashobe kugira icegeranyo cabo kukungene ibintu byo bavifashe mu Burundi twe rero twatumiwe gutyo kugira ngo dutange nuvuga nka temoignage ico ivyo tumaze kubona cyangwa tumaze kumva
hanyuma se mu buhamya bwanyu nkuko mwari mwasabwe kugerageza kuvuga kubyo mwamaze kubona cyangwa se kubyo mwumva uburenganzira bwa muntu ku giti cyawe mu Burundi ubona bwifashe bute keti n'ibyo abantu
birateye agahinda kuvuga agateka kazi na muntu mu Burundi kuko umenga n'iryo jambo ryonyene ntirigifise ico risigura ntirigifise ico rihagaze ko kuko umuntu ntagifatwa nk'umuntu mu Burundi umuntu usigaye umubona ubona ikiziga ciwe mu mwonga kitagira umutwe canke ubona neza ku mubiri wahototejwe cane ukabona umuntu yahora agenda umuntu afise umuryango umuntu afise abana afise umukenyezi yahora agenda ku kazi ikore utwiwe aragenda mu gitondo ku mugoroba ntatahe nitumenye iyo yaruye umunsi ukarengana iminsi ibiri indwi amezi akarengana atawuzi ahari umuntu asigaru abo nk'umfasoni arafatwa ku nguvu agafatwa n'umuntu yambaye uniforme za leta w'umupolisi canke imbonerakure canke mbega nta mategeko agihari mu Burundi ashobora guproteja akazi na agateka akazi na muntu ni kintu giteye agahinda cane gose kandi ni kintu bimaze gushikira ama proportion arengeye uko umuntu ashobora kubyumvira arico gituma makungu yose yakoranye kandi yose ariko arabivuga ariko arabiga amaze kubibona inama iherutse mpuzamakungu yaja agateka akazi na muntu yarabivuze yarabitweretse neza buje yatubwiye abarundi bati turabibona ariko biraba mu gihugu turiko turabibona kandi ntibizokwijana abariko barabikora tuzobakurikirana mu gushika bazofatwa.
Keti ni vyabandi niba wakurikiye ministri ushinzwe agateka kazi na muntu mu Burundi Marte ni vyabandi yavuze ko nko mu bindi bihugu byo kwisi ntahakana ko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu gishobora kuba gihari ahubwo akavuga ko abakigaragaza bagerageza kugihuza na politike kandi bakaba bafite ibindi biri inyuma y'ibyo ngibyo wabivuga iki kuri ibyo ministri yaramaze kuvuga.
No vuga yuko ministre yuje neze yavuze wenyene yishuye kuko mu guheraheza yavuze ati responsabilité ifise yama ifise leta ati abantu bose bashobye ico yavuze ko ariko responsabilité y'ubuzima bw'umunyagihugu ifitwe na leta. Ukuvuga rero yuko ibiriko biraba mu Burundi amabi iyo umuntu ariko agateka kazi na muntu kiwe kariko karahototezwa kariko iyo umuntu ariko aricwa ku mugaragaro ivyo bibazwa nde bibazwa leta ni kuvuga yishuye ku by'ukuri kuko mu gihugu nk'ico iyo ivyo bintu biguma biba ku mugaragaro imisi yose bisigura yuko mu kimwe nuko leta idakora ivyo ikwiye gukora idashoboye gutwara shanke yuko ariyo nyene iriko yabikora kandi aba kimwe canke kindi ni kibazo gihambaye cane vyerekana competence kuvye kuri iyo leta ariko rero mu Burundi izo raporo zose zimaze gusohoka ziragaragaza kandi abarundi bo twese turabizi yuko leta ariyo iriko yakora ivyo iriko yakora.
Kuri telefone turi kumwe na banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika. Dusenge mwiriwe neza.
Mwiriwe neza ku Ijwi rya Amerika.
Yego, uri hehe?
Jewe mperereye ahantu kumutakura. Jewe ikintu cya mbere ndababwire ko je niko ndaraba ibintu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndabona ko ari ibintu bisigaye biteye ubwoba ngahanye na cyane cyane ahantu mperereye ngaha kumutakura. Ubunye mbonera kure izo zisigaye ziri mu mabarabara bari kumwe n'abapolisi bategera amakinga bagatanga utike buri suforme y'intu ze y'inkara ta ikinga ku ikinga yose kandi nkaca mvuga nyene ko uburenganzira bwa muntu buri cyo guteye isoni je ndiko ndaraba vrema mu Burundi kuko ndiko ndaraba abantu bariko barishwa abantu bariko baratotezwa warabo bakisha amahera bagira uwari we wese bafashe mu mabarabara bakamwaka amantu zenye amahera ayo mahera nta umenya iyajana.
Dusege mukanya twumvishije ministri ushinzwe agateka kazi na muntu avuga ngo ibintu byateye bije mbere mu bijyanye na agateka kazi na muntu aho ngaho
nukuri je ndiko ndaraba ibintu biriko biraba hafi kumutakura je ndabona ko ari ibintu biteye ubwoba ahubwo bidakurikiraniwe hagufi je mbona kumenga n'ibintu ibyo yavyinyegeje inyuma atawubizi kuko ndiko ndaraba ukwenta abantu bafatwa dufatwa bunyamaswa warabo bafata ubunye nta ngo reka tuje kwisengera uko ari ibintu bahora bagira ibintu by'amagroupe byo gusengera hamwe unyurumva ko ari ibintu twebwe biteye ubwoba basigaye baza bakabafata bakabatwara ubyumva ko ari ibintu biteye ubwoba ahubwo twashaka no guhamagarira amakungu agarukira icyo kibazo cy'uburenganzira bwa muntu aha ndi hoho je ndabona ko mu minsi iri imbere ari ibintu je mbona kumenga bizaba biteye ubwoba kabisa.
Urakoze cyane Dusenge kumutakura ibujumbura mu Burundi. Reka dufate na Ernest mwiriwe neza.
Ekome nawe kwashimira matumiye umupfasoni kugira sikuri ivyo bintu vy'intu bizanye n'agateka kazi na muntu uri kwa kabangaha mugihugu cyacu uko imyaka igendera iragenda yindi isubirizo usanga gatya katina muntu hagiye kare mu myaka 10 heze kare kameze neza mugabo muno myinsi kaza mugahungabana urabona abantu bamaze kwinjira mu bintu bya politike usanga ibintu byose aba batavuga rumwe bashaka kubagirira nabi naho ivyo oye byamu imareta nka yose adakurikiza gatya katina muntu usanga ivyo bibaho igihugu kugira ngo kigereza ati aya rafya kazina mu kahunga biragoye muno banka nka Charles Tayiroro nka ba Idi Amin Dada nka ba Itrere nka ba Kadasi nka ba Bokasa na bose nabo nyene barangwa bitya kazina mu mugabo cyagiye kumenyekana mu nyuma havuye ku butegetsi kuba nige bari ku butegetsi bobo amashiramwe yarasemerera mugabo ubonye nabishira habona ubutegetsi bwabo ubutegetsi bwa Charles Tayiroro bwagumye guhakana yuko ata atamabi bakoreye abanyagihugu muga wagiye kumenyekana mu nyuma bitebuke abo bantu bose bahunganye agateza akazi na muntu n'ukuri ntiyoje ngo baryame kuko n'abasherete y'iroro bajyaye kumenyekana mu nyuma aba bakokasa bande ba Joseph Kony bose nibwo batarafatwa nabo nyine bagiye kumenyekana bahunganye agateza akazi na muntu n'abamubutu mu nyuma byagiye bigenda bukebuke baratera baramenya yuko ibihugu byabo batwara agahagati akazi na muntu kahungabanye. Murakoze ku gihugu cy'America.
Urakoze Ernest, reka dufate na Nsabimana mwiriwe neza.
Bo jewe nagomba mvuge ku kijanye n'agateka ka muntu mu gihugu cy'u Burundi
mu magambo make cyane.
Abantu benshi baravuga uko nakuriya kiretse ko abantu kumbure batayobona kumwe hariho hamwe bimeze neza n'ahandi bavuga ko bimeze nabi. Urumva icyo gihe amakuru umuntu yabwirwa n'uburingaho hantu ariko kimwe gusa si hose kamba biba hanyuma ikintu kindi kurikira nuko ibyo bintu byose bitegerezwa kubaho ku bantu bemera Imana ibintu by'intambara bizokwama ikintu gihari ni ugusenga gusa.
Dusenge na Ernest barasa nkaho bemeranya n'ibyo uvuga.
Kamere kuri Nsabimana icavuze kuko ni kintu gihambaye cyane. Avuze ati kumure amabera ashako ariko arakogwa ariko si hose. Mucama kavuze ati hariho hamwe bigenda neza n'ahandi bitagenda neza. Icyo nico nshaka gushikiriza cambere kuko icyo ni kibazo gikomeye cyane gihanze abarundi kandi ivyo ni ibintu bimaze imyaka si vyubu gusa. Umenga twaramaze kumenyera yuko agateka kazi na muntu gatotezwa hanyuma umuntu akagira ati jewe uno munsi nimba naramutse amahoro nkirirwa amahoro nkarara amahoro ni kuvuga yuko mu Burundi ari amahoro. Oya sivyo. Iyo umunyagihugu nubo yoba ari umwe gusa aho yoba ari hose mu Burundi amaze gutotezwa cyangwa ariko aratotezwa abana leta cyangwa uwundi muntu wari we wese amahoro ya twese abarundi twese aho turi aba yabayandonje ni kuvuga yuko ntidushobora kwicara tukavuga tuti hari amahoro hano hantu kandi tuzi ko mu gihugu cyose henshi cyane twese turabizi hari amarira ababyeyi barira babura abana babo abana babo batwagwa bafungwa ntaragira umunsi wo kubabona bafungiwe ubusa atani imanza ziciwe abantu bicwa ku mugaragaro bakicwa n'abantu uko bishakiye n'abo bantu babikoze bakabandanya batembera uko bishakiye nk'uko dusenge yabivuze kare ku mutakura ukumva umupolisi cyangwa imbonera kure batoza amafaranga mu banyagihugu babatera ubwoba ntategeko nimwe ribivuga nubwo jyo bari hari n'iryo tegeko si ryo ubutungane ivyo bintu amahoro tuteza kumva yuko amahoro kurondera amahoro ya twese jewe ndabwa karorero jewe aho nicaye uno munsi ngaha muri Canada narahunze ariko aho nicaye muri uyu mwanya ni ukuri ntafite hari amahoro nakubwiye ko ari igihugu c'amahoro menshi cyane ariko jewe aho ndi sinshobora gusinzira ngo ngire amahoro nzi ko bene wacu abarundi bari mu makanya nk'ayo barimo yuko amabi ariko araba mu gihugu atuma ababyeyi bahekurwa aho bari mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Bagenzi mukunda Ijwi rya Amerika tugeze ku musozo w'ibiganiro kuri iyi saha. Turabashimiye mwese abagize uruhara muri aya makuru twabateguriye. Dushimira abamenyesha makuru bayatororokanije aho bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Turashimira kandi na Fatuma Alimase Karara yatunganije ibi biganiro ngaha muri studio, tutibagiye na enjeniyeri bafadikanije mu gushikiriza aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana, ndabifurize umugoroba mwiza. Ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika birabandanye.